Ihuriro rigira gatano ku giterwa cy'icyayi gitabiriwe n'ibihugu nk'u Rwanda, igihugu cya mbere muri Afrika gifite icyayi cy'akanovera, u Burundi bugira kabiri kuri urwo rutonde rw'icyayi cy'akanovera muri Afrika, Tanzania, Kenya, Uganda, Malawi, Ethiopia, Congo, Mozambique na Madagascar. Emmanuel Ndayiziga, umuyobozi w'ubudandaji mu kigo cy'igihugu cyitaho icyayi mu Burundi, OTB, yizeye ko akunguko ari kanini kubegwa n'ico giterwa cy'icyayi muri ivyo bihugu.
Kandi ni n'akaryo ku bantu bose basanzwe barangura imirimo yo kurima, yo guhingura no kudandaza icyayi, bari ngaha bagahura bakumviriza abasanzwe babikoramwo babifisemo ubumenyi, hanyuma bakavugana bakongera bagahanisha ibyo basanzwe bahingura. Nivyo icyayi cy'u Burundi ubu kirimwa ku rugero rw'amatone 12,000. Ubwo rugero ntirurashimisha, nicyo gituma nko muri Otebe twasanze yuko dukwiye kugira kubaka irindi hinguriro iko yakorerwa Imatana ya Otebe rigira gatandatu, kugira ryongereze umwimbu tudandaze hanze, hama amafaranga y'agaciro ashobore kuza mu gihugu ari menshi.
Aha niho umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema afatira mu guhamagarira abarimyi b'icyayi kucitaho kurusha.
Dusabye abarimyi b'icyayi kubandanya bitaho ico giterwa, kandi bijukire no kuja mu makoperative, kuko niyo nkingi iterambere y'igihugu. Ikindi naco nuko bobavanura n'ingendo mbi yo kurandura icyayi no kutagishiramo ifumbire. Cyo gituma dusabye abajeje intwaro guhana bivuye inyuma umuntu wese azofatwa aranduye icyayi, kuko ari ugusubiza inyuma iterambere ry'igihugu.
Ubu ikiro cy'icyayi kibisi c'amababi akimara gusoromwa kigugwa amafaranga 280 y'amarundi. Urwo rugero nirwo ruto ugereranije n'ingene mu bindi bihugu byitavyo nama bimeze. Abarimyi b'icyayi bo mu misozi miremire ya Mugamba, Tora, Jenda, Mwaro na Muramvya bazi neza akamaro k'ico giterwa, basaba ko ico giciro co kwiyongera kugira ngo nabo bagwize umwimbu.
Kaza nko ku 400 canke 500 muri ico gihe nibaza yuko abantu bogihurumbira ku kirima ari benshi, mbere wanashaka n'amahinguriro agaca yiyongera
kigatuma kija niburi nko ku mahera 300 canke nayarenga,
kuko urahemba umukozi hanyuma ukarihana angre, hari n'igihuriya niyo ngurani yo credit ugaca usanga usigaranye ubusa.
Umwana arije ku ishuri ariga tukaronka amafaranga tumutangira tugaheza tukagikorera neza tugaca turonka umwimbu.
Ubu nibwo buntu ngiye umuryango, nibwo nico kimfasha kwigisha abana nakarasiyo.
Je cyayi nateye no kwikira mfitiye akamaro gose, abana bariga nkaheza nkabigisha kuri nyamahera nkuye mu cyayi.
Gushika ubu mu Burundi igisata cy'abikorera utwabo ntikiratangura gushira imitahe myinshi mu cyayi, mu gihe mu bindi bihugu byitavyo nama abikorera utwabo aribo benshi, ibituma haba ihiganwa mu kwitaho neza igiterwa cy'icyayi. Abarimyi basaba ko leta yo kwemerera abikorera utwabo nabo.
Nk'iyo bataronse ifumbire ku gihe bica bituma umwimbu utiyongera, kubera yuko hari igihe ifumbire ikeba cyangwa ikabura. Abikorera utwabo baje mu gisata cy'icyayi baragiteza imbere, kubera yuko ayo mayizina aragwira, abakirima bakagwira, hanyuma n'abaronka ubuzi bakagwira, hanyuma urumve umwimbu ucuheza ukiyongera cyane rwose. Hanyuma uretse n'ico, harabaho guhiganwa mu gihe biba bitunganijwe neza, inzego zose ziserukiwe ku buryo hatabamwo ibintu by'akajagari.
Ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe ry'ivyo bihugu East African Tea Trade Association vyerekana ko Kenya arico gihugu ca mbere kirima icyayi cyinshi muri Afrika, kikagira gatatu ku isi, mu gihe ibihugu bibiri vya mbere ku isi ari Ubuhindi n'Ubushinwa. Iryo shirahamwe East African Tea Trade Association ribandanya rivuga ko iki gice ca Afrika y'ubuseruko n'iyembe rya Afrika arico cimokamwo icyayi cyinshi muri Afrika, amatoni arenga gato 5,546 ku mwaka. Ico giterwa cinjiza amadorari arenga imiliyari 120 muri ako karere. Icyayi kigira kabiri inyuma y'ikawa mu biterwa njabukamazi muri ivyo bihugu. Ivyo bihugu ndetse vyihaye intumbero ko ku mwaka bija birahura mw'ishirahamwe ribihuza kugira ngo birabire hamwe ingene umwimbu wogenda urongerekana. Pierre Clavier, Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.